Hip Lovers.
I know yes wanje ningusaba ngondwanire. I know yes wanje. I know yes wanje ningusaba ngondwanire. I know yes wanje. Umumishoma yanje mukama. I know yes wanje ningusaba ngondwanire. I know yes wanje. Abasire banje bareberere. I know yes wanje ningusaba ngondwanire.
Yes, one day,
Shabango.